Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kinyarwanda mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Muri gihe turiko turasoza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe na karyo ku batari bake ko gusubiza amaso inyuma bakaraba ibyagenze neza n'ibyagenze nabi mu buzima bwabo kugira ngo bagire icyo bahindura canke bongera ko mu ntumbero yo kwiteza imbere kugirira akamaro inshuti n'abagenzi gufasha abakeneye imfashanyo na cyane cyane gutsimbataza umutima wo gufatana mu nda no gukunda igihugu. Mu kiganiro cy'umunsi turashimikira ku rwaruka ari narwo twatumiye mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye bamwe mu bakiri bato b'Abarundi n'Abarundikazi. Turaza kuba turi kumwe na Charité Kwizera ari i Bujumbura mu Burundi. Kwizera n'umukuru w'ishyirahamwe vraiment Autorité burundaise de régulation des médicaments à l'usage humain et des aliments. Nous kuvuga ibiro bijejwe kugenduza imiti n'ibifungurwa. Charité Kwizera rero ari Bujumbura mu Burundi mu kanya turamubona kuri telefone. Turi kumwe kandi na Hugues soba turi kumwe kandi na Hugues Nimpagaritse akaba ari umwe mu bakiri bato afise ishyirahamwe yitwa Green Production Corporate Ibanga GPC Ibanga nawe nyene akaba ari Bujumbura mu Burundi. Turaba turi kumwe kandi na Leopold Maruha akaba ari umwe mu bakiri bato bahungutse bavuye mu Rwanda aho yari yarahungiye mu mwaka w'2015 nawe nyene ari i Bujumbura mu Burundi. Mu kanya rero abo bose turaza kuyaga tuyage cyane cyane kuri ivyo byose ibibazo tuvuze. Turacafise ingorane z'ivyuma ariko mu kanya nibaza ko bigenda neza. Uyu rero nk'ubuntu umwanya wo kubatera kama mwese abazoba bariko barakurikirana iki kiganiro kugira ngo mushikirize ivyimbere vyanyu kuko iyo umwaka utanguye abantu benshi barafata imigambi mishasha. Karorero nabavuga ati je ndashaka guta ibiro bingana gutya jewe nshaka ko ikanzogira akamaro imihana mbamwo mfashe abakeneye imfashanyo nkore ivyiza kurushaho ko naho randabikora. Hariho abafata inkingo yo kuvuga ati jewe ubu nzotembera isi yose ndayimare. Akaba rero iyo ari migambi umuntu afata uko umwaka utashe gikenewe kumenya n'uko iyo migambi yose abantu bafata bashobora kwishyira mu ngiro. Hariho n'abavuga ko ibyiza ari uko umuntu yofata imigambi ibayabaye apana iri kure cyane rwose imigambi mubona ko abantu babona ko badashobora kuzoshikira neza. Turacafise ingorane z'ivyuma n'ubu ariko mu kanya nibaza ko biza kugenda neza. Bariko bakurikirana ikiganiro rero muje mugume ku radio yanyu na mukanya turaza kuba turi kumwe n'abatumire bacu mukurindira ariko murazi ko umwaka ugiye gutangura. Reka tutangurire ku karimbo karyoshe ko muririmbye kirangiranwa Taylor Swift.
Sure, I had a feeling so peculiar. pain would be for evermore. Hey, December, guess I'm feeling unmoored. Can't remember what I used to fight for. I rewind the tape, but all it does is pause on the very moment I was lost, sending signals to be double-crossed. And I was catching my breath, barefoot in the wildest winter, catching my death. And I couldn't be sure, I had a feeling so peculiar, that this pain would be for evermore.
Nchuti mwese mu kundi kiganiro muri sanga twamenyesha ko gushika ubu tugifite ingorane z'ibyuma, ariko nibaza ko turiko turabishobora mu kanya. Turi kumwe n'umutumire wa mbere, Leopold Maroha. Mwiriwe neza, Leopold Maroha.
Mwiriwe neza, nyakuba umunyamakuru.
Murakomeye neza ngaho?
Turakomeye, bashimana.
Yego, nk'uko nari namaze kumuvuga, Leopold Maroha ni umwe mu bakiri bato umurundi ari I Bujumbura mu Burundi muri iki gihe, akaba amaze nk'umwaka urenga atahutse yavuye I Mahama, aho yarahungiye mu 2015. Leopold Maroha rero mu iki gihe ari mu Burundi, akaba ari umwe mu batumire bacu tuza kuvugana cyane cyane kuyerekeye imigambi ka afise yishinze kugira ngo arabe ko yo kwiteza imbere kurusha mbere, arabe ko yofasha ikamumihana bamwe afashe abakeneye gufashwa, hindure ibitari bike kugira ngo yiteze imbere, ateze imbere igihugu ciwe. Mu kanya rero nibaza ko tubona abandi, ariko muri aka kanya Leopold twoba turamubaza nawe nyine akatubwira yihweje imigambi yari yarishinze imbere y'uko umwaka 2081 utangura. N'ubu ugiye kurangura, nashaka Leopold mutubwire imigambi mwari mwishinze, muyiducire ku mayange, mutubwire n'uko mwayiranguye.
Makuru cyane kibazo mumbajije. Umwaka utaratangura umuntu aba afise imigambi, ahanga ubwira ngo atangure umwaka afise intumbero yihaye. Muri izo ntumbero hari ibyakunze, hari ibyashobotse, hariho n'ibitarashoboka. Urumva mu buzima hamariho harabaho reyisite, hakabaho na esheke. Ariko mu bya mbere byo murazi ko umuntu agihunguka umwaka wa 2021 watanguye, ariho umuntu agihunguka hariho kubanza kwiga ukaraba igihugu uko kimeze, ukaraba hirya no hino. Nababwiye kubanza kurondera ikivalanse de diplome, kuko mwazi ko amashuri nayahereje mu Rwanda, nibyo narabishyitse ko ubu mo diplome ayite akisepte, diplome yanjye yaremewe, nayo nkeye ikivalanse. Hama twarakoze nk'uko n'ibintu by'indimi naruguye Société de traduction et de coaching en langue, iyo irahari kandi ifonctionnelle, nayuguruje kandi ifonctionnelle. Niyo n'intambwe imwe nateye. Hama ibisigaye nabyo twaragize imigambi nubwo itashoboye gukunda, twari twakoze nk'umugambi ubworozi bw'inkoko, ariko na finansima naranayaronse, nta bufasha naronse, kuko nari nkeneye gukora poroje yo korora inkoko mu buryo bwa kijambere. Nk'uwo ni umugambi ndawufise, ariko nk'uwo hari mu migambi itashobotse. Ego nipfuza ariko kuzashika ko mwakuza.
Ego me ndabona na mukanya turonse kandi madame Charité Kwizera mire leza madame Charité Kwizera
niwe
mura hama komeye
ego turashima
ego me no kwibisa ko madame Charité Kwizera nawe nyene ari ubujumbura akaba rongo yishira hamwe yitwa Abrema autorité burundaise de régulation des médicaments à l'usage humain et des aliments. Nous avons dit que 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 Léopold Maruha, nous avons dit que 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 nous avons dit yo mu 2022 mutubwire imigambi mwari mufise mwari mwishinze mu 2021 nico mwashitse ko mu mwaka kanye muri iki gihe uyu mwaka ugiye kurangira madame Charité Kwizera
c'est pour moi code cyane nagiye mbanze kandi ndabivuze yuko ahanini imigambi myinshi turangura ari ugwaruka muri mishyirahamwe ya Jacques muri iryo shyirahamwe niryo turarangura imigambi y'ugwaruka kwiteza imbere no gufasha cyane la jeunesse kugira dushobore kuja hamwe pour l'innovation et aussi kugira dukomeze gushyigikirana rero muri iyi migambi twari twihaye muri 2021 twarakoze itari mike naho bitagenze neza cyane nk'uko twabishatse ariko muri 2022 turiteze ko bizogenda neza cyane et aussi turashima kubona harabonetse n'umugambi haraboneka programme ya ya autonomisation des jeunes muri PAEJ yabonetse muri 2021 donc nyumva ko ari ikintu kiza cabaye mu migambi dushobora gukora mu migambi dushobora gukora ayo wacu mu gihugu
ku giti cyawe
ni kubwira bifashe abajene kugira dushobore gukomeza kuja hamwe hama twongere no kuronka imitari kugira dushobore gukora imigambi yacu yo kwiteza imbere hama muri 2021 donc niho yabayeho ariko kandi twigiye ko muri 2022 tuzogenda neza gusumba abajene muri rusange dukomeze gukora ibyo duteza imbere
uruhara rw'umuntu umwe madame Kwizera Charité n'uruhara ruhambaye cyane rwose nashaka mutubwiye namwe ku giti cyanyu cy'umu cumu faso na kili muto imigambi mwishinze mwashobora gushika ko inganiki mugeranije
imigambi twari twishinze yari yo gufasha ugwaruka muri rusange muri ya japa twaragerageje kubikora mu gufasha guhimiriza kugira twikingire covid-19 twari duhanze cyane muri iki gihe uyu migambi twaraburanguye hama kandi n'iyindi migambi myinshi twari twihaye muri iyo migambi itari mike twarayiranguye nk'uko mwavuze yuko muri microture ya 2021 tuvuga imigambi twishimye twakoze twaranguye n'indi kandi twifuza kudorangura muri 2022 muri rusange niyo migambi numva novuga
yego
ibyo twari twihaye muri 2021 hanini twarabiranguye muri 2022 naho tuko turitegurira kurangura ibindi
imigambi mu 2022 turayishikira mu kanya ariko imbere yaho ndabona n'ibyuma biriko biradukundira twabonye n'impagaritse Hugues muraho murakomeye
yego bravo turashima
ariko bigenda neza umumeze neza ngaho ibujumbura
ego ujumbura turaho turi mu bikorwa turi ku kazi
ego be nakwibutsa ko nk'uko twayabwiye Hugues n'impagaritse arongoye ishyirahamwe ryitwa Green Production Corporate ibanga GPC akaba rero nawe nyine ari Bujumbura nk'uko nabigize ku bandi kwa Léopold Maruha na Charité Kwizera nashaka namwe mutubwire mu majambo make n'impagaritse imigambi mwashoboye kurangura muri mwaka ugiye kurangira imigambi mwishinze niyo mwaranguye koko binganiki murasha kuducira kumayange mukatubwira gatoyi ibintu mwashobora gushikako
ego jewe nimagarite ige kiri mishuri unasanze ndiko ndakora imigambi y'ibidukikije hanyuma ndakora asosiasiyo y'ibidukikije mu 2010 iyo asosiasiyo ya imendero uburundi bitagira bitakoresha amasashe plastike atabora rero niiyo mendero niho nacyo ntangira kubikorera muri asosiasiyo gushika mu 2012 niho nacyo ngira sosiyete yitwa Green Production Corporation. Green Production Corporation niyo nacyo ishikara muri iyo hangiro y'uburundi butagira amashashe imihangiro nayo niyihaye leta ifata ingingo mu 2018 leta ifashe iyo ngingo byaranezereye hanyuma ubu uburundi burafite itegeko yo kudakoresha amashashi atabora ngaha mu burundi rero inyuma yaho inyuma nsubiye inyuma ndiko ndakora muri asosiasiyo naciye nkorana n'abantu bagendana ubumuga ndabigisha ingene bakora gusaho mu mpapuro desambalage de gadag en papier ndabigisha n'ubu niyo tukorana mu bakozi nsuse 18 abashika 8 n'abagendana
ubumuga ego ndabona imigambi musa n'aba iranguye nk'uko mwari mwabiteguye ariko kenshi na kenshi iyo abantu bateguye imigambi ni gake usanga ijana ku ijana bashoboye kuyishikira nashaka rero nk'uko twabibabwiye ubu no musi eka hasigaye amasaha make gusa kugira ngo umwaka mushasha w'2022 utangure nashaka rero mukanya dufashanye na producteur wacu ngaha abashikiriza akaririmbo ku kwigina eka intango y'umwaka mu masaha make. Karakaririmbo kitwa In a Lifetime katuranzwe n'umurwi witwa Third Force na karirimbo ko mu rwego rwa jazz. Reka tugaruke kuri Madame Charité Kwizera, twavuze ko mukanya ndababaza imigambi yanyu mufise kurangura muzo mwishinze kurangura mu mwaka buca utangura. Nashaka mutubwire ku giti cyanyu, ndazi ko muri mwishyira hamwe ajape, ariko nashaka mutubwire ku giti cyanyu, umuntu wese arafite imigambi ishinga ku mwaka utanguye. Nk'uko twabivuze, hari abavuga ati ndashaka guta ibiro, hari abavuga ngo ndashaka kuzotembera amakungu yose. Nashaka mutubwire maja mu make cyane rwose imigambi mwishinze mu mwaka buca utangura. Madame Charité Kwizera. Muratwumva Madame Charité? ndabona mu vyuma bisani ngorane gato ireka turabiko twubaza ndeka tubaze ko ndeka tubaze ko twubaza turabe Leopold Maruha nawe nyina rwujumbura mutubwire imigambi mushinze mu mwaka wa 2022 mu ncamake
ukakoze cyane nuko nababwiye na ruguye centre de tradition et de coaching en langue ariko nakubwiye ko iracacumbagira iracari mu ntango ntabirakomera cyane rero mu bintu bya tradition hari bituguma twiga turakeneye kuzogira formation icyo ni cya mbere kugira ngo nagure ndayigire centre nini hanyuma bishobotse tuje hamwe n'abandi batraducteur abandi bantu b'indimi hanyuma tubwire igikorwa cyagutse icyo ni cya mbere ikigira kabiri ni muri iyo ntumbero nyine kuko burya baca umugani mu Kirundi ngo ukuboko kumwe kureraga ntikwimara ubugi kandi umutwe umwe wifasha gusaba ntibifasha gusaba yuri umwe rero pani nyamugenda ko ntari n'impeshi niyo mpamvu mubwiye ati ndafise imigambi y'ukuzokwagura tukaba tukaja hamwe turi benshi kugira ngo dukore igikorwa kiboneka hanyuma ikigira ko nacyo nyene nkuko nabwiye proje y'ubworozi ndayifise ndafise un proje meme un proje yanditse mfise proje yanditse y'ubworozi bw'inkoko mu buryo bwa kijyambere n'uwo mugambi ndakeneye kuzosubira ndawugerageze 2022 kugira ndabe ko hamwe ndonse uwufata mu mugongo kuko ni umugambi usaba amafaranga atari make ariko ni umugambi wunguka iyo ukoze neza ni umugambi wunguka cyane kuko abakiri batabaje ntidukwiye kwama mu bukene turakeneye gukorera kugira ngo twiteze imbere rero iyo proje y'ubworozi ndayifise nayo nyene kugira ngo ishoboke ndakeneye uyu mwaka wa 2029 ndayifise nayo nayikoze njyenyine kuko nije nayikoze njyenyine byinshi ariko ndakeneye ko twuraba iyo proje tukayagura tukayikora turi benshi tete turabaje ne kuko navuze ko umutwe tukajya hamwe tugapfuma tubikora nka koperative cyangwa umugwi w'abantu bari hamwe dufite intumbero imwe nizo projekise muri 2022 ndakeneye guteza imbere ndabona ubumenyi bw'ibyo nkora kuko ajya muhiga gukora viza ku mayiga teza imbere ubumenyi bw'izo nkora hanyuma nkajya hamwe n'abandi proje zanzwe zise nkazishyira hamwe tugakorera hamwe
murakoze Leopold Maruha Musa n'abategeye neza cyane rwose ivyerekeye kwiteza imbere kuko utwama twose twama duterwa n'abategetsi bavuga ati ntimurindire ko leta iyo hakazi reka nimutabura amashyirahamwe wewe tubona nk'uko umengo urabitanguye kandi ikindi kintu usanwa nonose ni uko uzi ko gushyira umutahe mu kintu kimwe atari byiza ndabona uzi n'ibintu byo kudiversifiya ni byiza cyane rwose urafise proje y'ubworozi ukagira na production ukagira na traduction ivyo ni ibintu ihambaye cyane rwose nagomba tuje nawe kumushyira ntahe yugane impagaritse nawe nyine atubwire imigambi yiwe mu 2022
murakoze cyane jewe muri 2022 nditeguriye ibintu bikomeye cyane nshaka ko nkwiza aya masaho yanjye mu Burundi bwose kubera ubu ndafite nabikoresha iminwe bwa mbere nakora ibiro 30 ku munsi ndiko ndabikoresha iminwe umuntu umwe mukozi umwe yakora ibiro 2 ku munsi ariko ubu ndafite imashini ikora ikora udusawa amajana vina minungitana kumunota nukufuga ubu mwindi na minungina kazi ndisha akakulikuza mwurundi gose na ubu ndi mwunara zitatu Bujumbura Meri Gitega na Ngozi ari kubusha kana ndukire Rumonge Makamba n'izindi ntara shaka mu 2022 udusaho twanjye dukoze mu maposo twashyize mu Burundi bwose hanyuma uyu mugambi wo gukoresha abamugaye nashaka ko ndawushikana mu ntara nka zine naho barafite abantu bamugaye cyane cyane nka Gitega intara ya Gitega umujyi wa kabiri honga mu Burundi urimo amashuri menshi bita les écoles inclusives rero urabye ama ecole inclusive ingene bayitaho nicyo gituma ndiko ndavugana n'amashyirahamwe mpuzamakungu aza gufata neza za ecole inclusive baraze nyabuna n'ubu ndavise muri abo bamugaye umunani batandatu barahize amashuri ariko nta n'umwe yabizeye kubaha akazi urumva ni ikintu gikomeye cyane rero nshaka ko nduga mu ntara zika nka zitatu nshyire ko ayo masantre de formation ingene myigishijyane bamugaye gukora udusaho hanyuma n'amasoko ubu ndayafise no hanze barakunze udusaho twacu ingene dukomeye turafise udusaho dukora twebwe ari udusaho natingiye dukoresha imirimo nasanze utwo dusaho mu isi yose badukura mu Bushinwa kubera ni udusaho dusaba gukoresha ibintu kingana dukoze hanyuma badusabira na propriete intelektuele rero ibyo shaka forme n'abandi bamugaye mu ntara hagati dufashije n'ama UNICEF afasha mu bintu by'ama ecole inclusive ama UNESCO n'abandi bakeneye ko babandi baronka amadiplome kandi bamugaye uca baronka n'akazi iyo narafashe iya mbere
hanyuma imigambi myiza cyane rwose
yego hanyuma hariho inyigisho twihaye kubera agiye nari mu Bufaransa muno minsi nararonsi bakweyo guhura na Perezida Macron turafata n'ifoto rero abake tugenda mu Bufaransa baradutoye muri ijya some Afrique France twagiye ko bari badutoye ko muri Quartier du Changement en Afrique rero twaje tuvuga nakuntu bo tugira ko turi aba Quartier du Changement en Afrique mu Burundi tutaramenyekana niyo twaje dufata umwanya abake tugenda mu Bufaransa turiha inyendero yo kugenda twigisha abatoyi bacu ingene twatanguye bidadusabye amahera menshi ariko bidusabye vision bidusabye umutwe dusaba proje hanyuma twara grosi bakwiye kugenda mu ntara zitanu Bubanza Gitega Mwaro Ngozi na Bujumbura tuvamo rero twaje tubigisha kubyerekeye kwiyungunganya hanyuma no kuba umukozi mwiza
ege nimpagaritse iyo ni migambi myiza cyane rwose na burya mukoresha n'abantu bo mu mirwi eka kenshi na kenshi yama yibagiwe imirwi yaba abagendana umuga iyo ni migambi ikomeye cyane rwose kandi eka niyo migambi wafashe gukora umwanya migambi myiza cyane rwose izofasha n'ibidukikije nagomba tuje no kumufasoni Charité Kwizera nawe nyine atubwiye imigambi yiwe yo mu 2022 madame Charité Kwizera
bon murakoze imigambi muri 2022 bon fise imigambi myinshi nk'ishyirahamwe ariko kandi se n'indi migambi yanje nifuza gukora muri uyu mwaka tugiye gutangura bon nuko ntahabaye cyane muri prezentation kugira ntangure mu kuri prezenta mvuge byose ariko inyuma y'ibyo dukorera mu ishyirahamwe hariho uwundi mugambi sanze mfise nk'urwaruka aho dusanze dufite ibintu dukorera hamwe byo kurima hamwe no gukora kurima gukora ubuyi ubuyi mu bintu bitandukanye rero muri uyu mwaka tugiye gutangura twifuza kubandanya cyane iyo migambi tubiteze imbere aho bitarashika bihashike cyane cyane muri uwo mwaka twakoreye mu gisagara cya Bujumbura ariko muri uwo mwaka tugiye gutangura tuzida kubandanya twagura imbibe tuje mu zindi ntara nawe nyine twakorere hama ikindi nacu muri iyo migambi nyine dusanze dukora muri uwo mwaka twaratomboye tugira Imana turaronka leta iradufasha kuziraduha ingurane nabyo nyine urumva bizadufasha muri uwo mwaka kuko tuzoyitura dufashe turonke ingurane kugira dushobore gukora ibisumbirije gusumba uko byagenze muri 2020 hama kandi ikindi nacyo naho twifuza gukora ibyo turifuza kandi kuronka abashobora kudufasha kugira imigambi yacu ishike kure turonse abashobora kudufasha bavuye mu bindi mu yandi mashyirahamwe cyangwa mu yandi makungu bashobora kudufasha cyane kugira twagure ibyo dukora kuko ari transformation agroalimentaire hama no kurima tugatransforma ibyo twarimye birashobora kudufasha cyane turonse amamashini hama bikongera bikadufasha cyane dushoboye kuronka abatwatuya ego hama nababwiye kandi ko ndi no muri ishyirahamwe ya JAP muri 2022 turifuza kudokorana n'abajene muri byinshi mu kubahimiriza gukunda igihugu hama no kongera tubahimiriza mu kwitanaho mu byo dukora dukorere hamwe dukorere mu mashyirahamwe hama twongere kandi tuje hamwe kuko uri kurikora mu kirundi ntiwavuga ngo nyamugenda ko nari mpinzi rero turi hamwe bigenda neza murakoze
yego me icyo kivugo cyo gufatana mu nda gufashanya ni kivugo kandi ikintu tuva tugaruka ku mukanya ariko imbere yaho nkuko twabivuze mwaka uri kurarangira reka tuhakane karirimbo keza cyane rwose ka Bolvin na Khalid yitwa Otra Noche Sin Ti.
Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste. Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí. Te perdí y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Me duele tanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Yeah. Otro día que me despierto y en mi cama no estás. Dime de qué me sirve el cash. Si lo que yo quiero no se compra. De noche mi sombra te nombra. Bájale al orgullo, quiero verte. Detente, loco, tú me tienes impaciente. De mis errores yo soy consciente. Pero los cobardes también sienten. Tengo que aceptar la realidad de no tenerte. Nunca pensé que me llegara un oponente. El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón. Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción. Mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación. En tu cama hay un party. En ese party no tengo invitación. En tu cama hay un party. En ese party no tengo invitación. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. I gotta follow your lead. Listen to whatever you say. And act like I'm okay. Why you wanna cause my pain? When you know I'm sorry. You should shed tears and I've brought me. There I was wishing you would stop me. Here I am wishing you would call me. I'm outside and the rain's pouring. Hoping we'd be good by the morning. You know I don't do it on purpose. You know I can't go now.
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya komeza radio nkinjwi ya Amerika abatumire bacu nkuko twabibabwiye na bari mu murwi w'abakiri bato bakaba baheje kutubwira mukanya imigambi ofise yo mu mwaka wa 2022 batubwiye imigambi bashobora kurangura mu 2021 muri kigihe turi kumwe n'umunywanyi wa radio inshuti ya Amerika Thomas muraho murakomeye
ego turakomeye nanga mahoro
ni amahoro muri hehe ga Thomas
ego turi muri Malawi mu mujyi wa Lilongwe
Malawi murakomeye ngaho
ego no kuri na mahoro izuba gusa nige tumehe na imvura yanze kuko
no nibaza ko imana nzo bagarukira mukabona iyo mvura mukeneye cyane gose mu kiganiro muri sanga cyo munsi turi ko tuvuga cyane cyane ku migambi cyane cyane abakiri bato bishinga imigambi bishinze mwaka heze tukaraba niba barashe kwirangura ibyatumye batayirangura niye kugira ngo bahindure strategie zabo bashore kugira imigambi bashora ku ikakubateza imbere guteza imbere urwaruka guteza imbere igihugu cyabo reka gufatana munda gufasha cyane cyane n'abantu bakeneye ifashanyo mwebwe aho muri Malawi murashaka kutubwira amajambo make cyane gose imigambi yanyu mwamwishinze niba mwarashoboye kwirangura icyo muzokora niki kugira ngo mu 2022 imigambi igende neza
bo ntabwo nta kuvuga cyane ku ruhande rwa Malawi kuko sindi mu Malawi ndi mu Rwanda
yego
koko hano nani giye kirekire ndahamaze ariko ndumva ko ndoto zanjye naho mba ndi hano umutima uri mu gihugu
ni byiza cyane gose
kubwa andi imigambi niko ndangura ndabona ko iri kugenda neza ariko ndafise impungenge kugwaruka rundi bagenzi banjye basanzwe mu Burundi
yego
no mu yindi mihinga ariko w'abarundi ikibazo ugwaruka ntatwe w'abarundi tugenda kugira nukwirengiriza cyane usanga bishingiye cyane kuri politiki urwaruka turakora mu gihe cy'amapolitiki ugasanga mu myiyamamazoni twe benshi nitwe dutora ariko muri rusange inyungu za politiki ntizidushikira kuko iyo hamaze kujyaho leta usanga n'abantu bakuze gusa bagiye muri leta nko ku bwanjye sinumva ukuntu usanga muri leta hari urusho usanga umushingamateka tukumushaka mwiza guhera ku mukuru w'igihugu kumanuka ugasanga ubuzima bumeze neza ariko waza kurabugwaruka ariwo bene igihugu ni nako n'ibyiza bashingira ivuga kuko igihugu ni cyabene igihugu ugasanga ugwaruka tubayeho nabi ariko dutora itwe benshi ubukene rero n'ubuzima bubi no kudatunganya imigambi yacu usanga biva kuri twe bw'ugwaruka kakaro rero hariho umugambi wa leta wo gufasha ugwaruka bwo gwisononore uri gira aba amafaranga bajye bahereza ugwaruka nayo nabo bihereza bakoresha mu bwabo bwa misi yose uza guhura yo muri government bakoresha benshi gusumba abahereza ugwaruka yari kugwaruka tuzomara kubona ibintu tukabona cyo kimwe tukavuga ati ibintu ntabwo bikwiye kugenda ubibanda ntabwo bikwiye kubandanya uko ibintu tukamara kubyumva kumwe tukareka ibya politiki by'amadini n'ibindi tukumva ko ibyiyumviro byacu ari guhindura ubuzima kuko igihugu nicyo gwaruka ni natwe Burundi bw'ejo tukamara kubona ko mpinga nitwe duteze kugira inyungu bwa mbere n'ayo mafaranga baduhereza dogeze n'asumba ajya kuko amafaranga nayo gwaruka ni gukora ni ubuzima bwose bw'igihugu buri maboko y'ugwaruka
murakoze Thomas reka ayo makenga ofisi tuyabaze bamwe mu rwaruka turi kumwe ngaha reka dutangure kumufasha ni
mufashe mu ngumi zo kumurongo ariko mwamukoze
reka tukumize kumurongo wumve inyishu hanyuma ca tubindira uwo murongo turawukeneye kugira ngo nabandi bave batelefona mugabo turakumiza guko kugira wumve inyishu reka dutangure kumufasha ni charité kwizera amakenga ya Thomas ari muri Malawi muyumva gute akiri bato kenshi na kenshi bavanga politike eka bakavanga politike n'amadini aho kwita ku nyungu zabo n'iziteza imbere igihugu duga ku ijambo mukanya gatoyo cyane
sinumvise neza ikibazo numvise ngo bavanga politike n'amadini si ntahuye neza
yavuze ko afite impungenge ku byerekeye abakiri bato mu Burundi kuko kenshi na kenshi bajanwa bahitanwa n'ibya politike ugasanga kenshi bitaho ibya politike amadini kandi kenshi na kenshi no muri izo leta batajamwo usasanga zirimwo abantu eka imyaka ikuze gusa urwaruka rutarimwo akaba hano rero urwaruka ko kwitwarika cyane cyane inyungu zarwo duga kwijambo mukanya gato
ego cyane ba urwaruka nibyo ruri ruja muri byose nico mvuze ko urwaruka rwitwarika amadini ni byiza ko munasenga tugasenga hama kandi muri ayo madini tujamo nayo nyine barakwica gukorera hamwe
hama kandi no kuja muri politike sanga umuntu wese ari drayiwe naho nyene no muri yo politike ugaruka baragwigisha gukorera hamwe rero iyo rugiye hamwe rukagira politike yo kuja hamwe kugira rufashanye rukongera rugakorera hamwe kandi rwongera rusenga birarufasha cyane mugwaruka hama kandi hari politike mu buryo bwinshi hariho politike yo kurimira hamwe hariho politike yo gukorera hamwe hariho na politike yo kujya mu mashyirahamwe ibyo byose ni ibintu byiza bishobora gufasha urwaruka muri rusange
yego meleka tubaze na Leopold Marohana we nyine agica avuze ku byashikirijwe na Thomas mukanya gato cyane rwose
yego mbakoze cyane nyakubahwa Frederic kubyerekeye ibyo umuvuka navuze bya politike bw'uko abarwaruka ruvanga politike n'amadini bikanutuma rudashira imbere ayo makenga siwa yase wenyine ngenda bivugisha ukuri abenshi urwaruka rwishyirije muri politike rwiteze kubwira icyo rukuyeyo kubwira icyo rukuyeyo akazi kuronka utuna turiya ariko nkuko uyu muvukanyi ari muri Malawi ahejeje kubivuga amatora yarangiye ugasanga abaronka ubuzi ni babandi nyine bamwe basanzwe bafite ibyo bafite byinshi cyane sibyo niyo baca baja muri bya byicaro hanyuma bamara kujyayo ingingo nyinshi bafata ntiziborohereza bo bonyine rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane mu gihe urwaruka rugiye muri politike ukajya muri ajya ama mobilisation politike kubijya bya dini ya mamazo bakajya muri ibyo byose badafise izindi proje baraba yuko bokora noboneka nkaronka akazi gusa ibyo rero birishi urwaruka rwinshi cyane ni hahandi uzobona hagiye n'igihe cy'imyi yamamaza ugasanga bariko baragwana bariko bararyana kandi bakajyana hagati y'urwaruka gusa ugasanga urwaruka ruriko rukubitana ruriko rurarwana birya rero ndabifata nk'ubujuju mu bujuju bukomeye cyane politike kuyibamo si bibi no kuba mu madini si bibi ariko kujyanayo umutwe muto nicyo kibi
ataye n'imigambi hari
ahandi
ataye n'imigambi rufise nizo
ata yindi migambo umuntu afite mu mutwe ugasanga agiye avuga ati reka nkore bambone ndonka akazi atakindi kintu yumvira ata yindi proje afise ivyo rero birica ugwaruka cyane kandi ivyo biri mu gwaruka rwinshi cyane muri ino myaka cyane cyane muri Afrika
icyo
kintu cyishe ugwaruka cyane
yego reka n'umushinahe n'impagaritsa gica bivuze ko mukanya gato n'impagaritsa
ego jewe za kubica ko mu matora ariko bacyavuga ngo n'amaheru usanga bahugwaruka ari make icyo nicyo kimera amakenga cyane rero kubyerekeye ugwaruka na politike cyangwa no kujya mu madini hari ugwaruka rwinshi rwabonye ko ariyo solution ariwo bushobora kuronka ubuzima byoroshye ariko ubu byarahindutse turaze se barundi uko duhimiriza na bimiriza kwinjira mu mugambo wiwe ngo kubera tuzoronka ubuzima ni kuvuga rero ubu ubonye nk'abantu benshi birukira amadini ugasanga mu gatondo bazindukiyeyo saa sita bakirirwaho ibyo byose byerekana ubukene mu gihugu rero jewe mu camake nakubwiye ko nagiye niko ndigina naragize tour du Burundi nigisha ugwaruka rw'imanifeste no mu mashuri kwasanze ari ingorane y'ugwaruka ingene gukorera hamwe kubera iki ruri mu madini atandukanye ruri mu mapolitike atandukanye uraje n'akahise ko mu Burundi ibyo twahitiye abarundi n'abantu bakunda kwigumiza ko urumva bakunda kwigunga kubera ibyo by'intambara byaduciyemo nta murundi ashaka kuvugana n'uwundi aca amenya ibyiwe ni kuvuga abarundi bari bazi kunyegeza n'umugwaruka biri n'ibyo bintu rero ikintu kinini nubwira leta idorabe ihaguruke itangure kuvura guhindura mentalite y'abantu kubera abarundi kuva kera n'abantu bigunga ko bonyine bigumiza ko bonyine utuntu twari dusohoke rero icyo kintu rero dushaka ko urwaruka rugenda gukorera mu mashyirahamwe mu makoperative bazorabe n'icyo kintu bachami seko ba bakijisha hanyuma kubyerekeye amahera bashira mu gwaruka ni make ni make ndabizi na general tumbere bank de jeune bnararonse ko make make babona ko ari make adakuyije je unararonse bakwe mfite imyaka myinshi ndiko ndaharanira Burundi utagira ishashi iyo machine inararonse sinizera yarama imashini iza kumfasha mupoziza vyinshi ariko yarama ikintu citwa apui niyamaye don ivuge uyu mugambi wawe utwara amahera ndagwaye yose
uyu mugambi
nacengwa mu ngorane yo kurondera matiere premiere matiere premiere nyinshi ni kuvuga na banke nini irashoboza kuma ayo mahera nija banke de jeune nawo ikemerera ariwo purafo batarenza amahera make bashize mu gwaruka rero badusaba politike ngo twimbure vyinshi uyo mwimbu gusesekara ibindi tubitware hanze
umutima cane cane mushika ntahe uge nimpagaritse
ibintu vyo porta muke hanze ufite umutayi muke
egome turagaruka cane cane no ku kibazo mwavuze mwese mwahuriye ko cyo gukorera hamwe ugwaruka ikagufatana mu nda ico nico kibazo duhava turangiriza ko ariko mu kurindira reka nubundi dusubire twigirane impera z'umwaka tubashikize akaririmbo kamugwego rwa jaze ki ko mu ririmbe kirangiranwa cane gose yitwa Peter White akaririmbo kitwa Walk On By. Karirimbwe na muririmbyi kirangiranwa cyane rwose Peter White n'inshuti mwese tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko tuja ku kibazo cya nyuma kuba tumire bacu nashaka tuijambo umunywanyi Saint Trinité Louis Itahiwacu. Muraho Louis Itahiwacu.
Mwiriwe neza
muri hega Louis.
Na te je ni twa Louis nkaba mba mu Kirundo.
Muri mu Kirundo muri kiye? Yego. Aho mu Kirundo murumva neza ijwi rya Amerika mu Kirundo.
Yego turagiyumva.
Ari ni byiza cyane rwose murafise icyo mushikiriza ikiganiro cy'umunsi kibanda cyane cyane kurwaruka urwaruka imigambi rwishinze niba iyo migambi rwarashoboye kwishika ko eka n'imigambi yo mu kazoza muri uyu mwaka tugiye gutangura mwebwe aho muhagaze hehe imigambi yanyu ni iyihe ikintu mwifuza kuzoba mwaranguye imbere y'uko umwaka w'2022 buca utangura urangira nk'ibi mukanyaga
ikintu cyabwe kirangura ni ukuvuga yuko umuntu ageza ishure ategeza kuhiga imigambi akora agakora kugira ngo yiteze imbere ateze n'umuryango wiwe imbere. Halo,
duga ku ijambo turakumva.
Hama uvuga intuze ya nyakazi na kamwe katateze imbere umuntu yagakode kubera burya ishure riheze urategereza kugenda gukora umugambi ukiteza imbere. Hameze umwaka nawo ibintu woba warakoze woba warate ukabona ikintu woba warakoze mu mwaka ugiye kurangira ni wewe ukibona ukibyi.
Murakoze. Ego, murakoze Eloi Itahi wacu kwa mwashoboye gutanga nimero zanyu kugira ngo mushikirize icyo cyimviro. Nagomba tugaruke ku batumire bacu, reka dutangurire ku mufasoni Kwizera Charité. Hari ibibazo mwese mwahuriyeho byo gufatana mu nda kugaruka, tukaba tuzi cyane cyane ko urwaruka mu Burundi rwatanye mu mitwe ya katari gake kubera ibibazo bya politike. Ikintu urwaruka gukora kugira ngo rusenyere ku mugozi umwe kugira ngo rushire imbere inyungu z'urwaruka, urwaruka ni ngo kazoza igihugu. Urwaruka abakiri bato bakora iki kugira ngo basenyere ku mugozi umwe mu mwaka w'2022? Mukanya gatoyi cyane.
Cyane nk'uko abamaze iminsi bakurikirana nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu baramaze kumva cyane ukuntu akunda kugaruka kugukorera hamwe aduhimiriza kujya mu mashyirahamwe kugira duteze imbere igihugu cyacu biciye mu byimburwa, kurima, korora, kwikorera imigambi ari naho nk'uko nari navuze kare habonetse programme itwa PAEJ na Banque de GN bidufasha kugira dushobore kwitunganiriza imigambi, ariko kandi bakaba bapiyoriza abantu baja hamwe bakayikorera hamwe atari umuntu umwe yijanye. Ni kugira twese dukorere hamwe mu mashyirahamwe byoroshe bishobore kuduhuza. Muravuze ngo igihugu cya abagwaruka rwarasindikajwe n'ibyo byahitiye kera, ariko kandi turi muri changement de mentalite kugira umurundi wese aje hamwe na mugenzi we tuje hamwe tunywane muri uko gukorera hamwe tubikore twese dushize umutima hamwe uko dusangiye igihugu dufite Burundi bumwe. Igihugu ni yo ntetso yacu twese kandi nicyo dutegereza gukorera kugira twese twiteze imbere. Hama nkaba nagira ngire ko nshikiriza nk'urwaruka rutitwara neza rwaruka rutiyumvira gukorera hamwe n'abandi ko boraba bakabijyamo bakabikora bakaja hamwe tukabishyigikirana mu rukundo hanyuma tukongera tugakorera hamwe twese duhuje umutima hamwe byose bigenda neza. Ego nk'uko akunda kubivuga ngo turi kumwe twese birashoboka, tugiye hamwe tugakorera mu mashyirahamwe tugakorera hamwe twese turi kumwe birashoboka kandi bigenda neza.
Ego me murakoze umushyana iga n'impagaritse mukane gatoye cyane rwose. Urwaruka gukora iki kugira ngo rusenyere ku mugozi umwe rwibagire imigambi irimo, rwibagire intaravamwo ikaruje hamwe rushyira imbere imigambi y'urwaruka muri rusange mukane gatoye cyane rwose?
Ego urwaruka gicyo novuga kubera bije hamwe cyo barundi yarafashe iya mbere aradiri intege cyane nuko nubabwira ko kokwamiza ko kwigisha na se barundi niyo yafashe iya mbere kubera abarundi n'abantu nyamugendako nyamugendako kandi bazi ko nyamugendako ntiyari intege. Rero igihari gusa nuko byo nahamagarira urwaruka nuko bwo kwijukira inyigisho twafata iza mbere zo kubigisha hanyuma bakaraba ingene boja hamwe kubera hari mu gihugu hari imigambi myinshi myinshi cyane n'ubugende mu entrepreneur environmentaliste navuze kuba jene bose bashaka imigambi yo guprotega l'environnement ariko itanga akazi gatanga n'imigambi irimo muri ibyo bya protection de l'environnement isi migambi myinshi nararonse ibakwe ko nshobora kubigisha igihugu cyacu si jyewe jyenyine nucubaka gisaba ko twokwigisha urwaruka rwinshi hajya mu mwanda harimwo imigambi myinshi ndabitwariye imigambi ikora jyewe n'ibyo by'umuyagankuba ibyo by'umuyagankuba ndafite imigambi myinshi ubushakashatsi bwinshi ndiko ndakora kandi ubwo bushakashatsi twararonse abantu babushyigikiye bazobushyiramo uburyo rero narafashe ndashyiramo n'ubushakashatsi ingene umuyagankuba uvamo umucafu
yo
mu nsagara uwitwa guma kwisanzaza
iyo n'imigambi n'imigambi ngirakamaro cyane rwose muce ntahe
yategeranye umucafu aho aherereye ariko ibyo byose bisaba ko uyu mugambi wigwa neza ukerekana n'ingene wafasha ubwo rwaruka rukenye kubera dukora umugambi urama
iyo n'imigambi myiza cyane rwose n'impagaritse namwe Leopold Maruha mukanya gatoya cyane rwose nashaka mutubwire icokorwa kugira urwaruka gukora iki kugira rusenyere ku mugozi mu kanya gato munsi munota
mu kanya cyane cyambere icambenye kwa mumenya makuru icambere gye nashaka kugira ba urwaruka gose yuko kudahuza ibyinjiro bya politike cyangwa ibyinjiro by'amadini bisigwa ko tubaye abasi ahubwo inyuma y'ibyiyumviro bya politiki n'ibyiyumviro by'amadini dukwiye kumenya ngo mbega muri politiki niyo ndya niyo mfungura mbega ntakorana n'umubanyi umubanyi niwo muzimya muriro kandi ngo nyamugenda ko ntari muri menshi nabivuze nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu niwe avuga ati turi hamwe twese birashoboka rero iyo nicyo kintu cya mbere twokwiyumvira tukareka kuraba ibidutandukanya gutandukanywa n'ibyinziro birasanzwe n'ibintu bisanzwe ariko tugashyirwa hamwe n'ibiduteza imbere ni no muri iyo ntumbero nk'umuntu ndi mu bahungutse mu baherutse guhunguka aba lejene rapatriye francis association kandi ifite imigambi myinshi ngirango nimwakenera izo ba kontakite z'abayirongoye hanyuma ngirango ubatumwe mu kiganiro nk'iki kugira ngo nubwo twahungutse twafashe iya mbere mu kujya hamwe kugira ngo dukorere hamwe iyo twavuye tuzi yuko nyamugenda ko atari muri menshi murakoze cyane
neza cyane rwose murakoze cyane rwose mushyira ntahe Leopold Maruha ndabashimiye namwe mushyira ntahe Hugues n'impagaritse ndabashimiye namwe Madame Charité Kwizera murakoze cyane rwose turashimiye n'abanywanyi bose Radio Ijwi ry'Amerika bateze ikiganiro cy'umunsi twari tumenye ngo urwaruka turabifuje kandi umwaka mwiza w'2022 mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.